Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse uti mwese muduteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa mbere itariki 19 y'ukwezi kwa kane mwaka 2019. Muri kumwe na Frederic Nkurikije.
Ego ingufu tuzanye ni ukwitanga. Haje abantu bashasha kandi nabo nyene bazanye ivyumviro bishasha. Umwe wese arafise icazo terera, ni kuvuga twese dushize hamwe ingufu ziriho kuko muri twese turabarundi turazi ivyagiye biragora Burundi muri kahise.
Uyo ni Sixte ni Muraba mukuru mushasha umurwi w'igihugu cyo Burundi ujejwe agateka kazira muntu. Inkuru kimwe ni inkuru yerekeye umutekano mu turere twa Nyamasheke na Nyamagabe mu Rwanda, hamwe n'inkuru yerekeye ubuzima impunzi z'abarundi mu kampi ya Mutenderi mu gihugu cya Tanzania zibayemo, hamwe n'amakuru ya sport n'inkino byabaye mu mpera z'indwi mu Rwanda. Turazigaruka ku mukanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka tubanze tubashikirize makuru avugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Muramutereza Aloise.
Muramutse Frederic, ndamutse n'abaduteze amatwi. Turahera muri Afrika. Abakuru imyerekano muri Sudani jo ku munsi w'Imana barakiriye neza ivyavuye mu biganiro bagiranye n'abasirikare bafashe ubutegetsi inyuma y'uko bemeye gushinga kanama kabakararongoye igihugu kagizwe n'abasivile hamwe n'abasirikare. Inzira ishobora gushika ku kwegurira ubutegetsi abasivile nk'uko bariko barabisaba mu myerekano. Ayo masezerano yafunditswe ku munsi wa gatandatu ashobora gusubirira inama gusubiriza inama y'igihugu irimo abasivile 10 yashizweho inyuma yaho Perezida Omar al-Bashir akuriwe ku butegetsi kwigenekerezo rya 11 uzuko kwezi kwa kane. Umukuru w'abari muri iyo myerekano Ahmed al-Rabia yaremeje ayo masezerano y'inama ibirarongo y'igihugu ihurikiyemo abasivile abicishije mu itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP. Abasaba ko haba impinduka, bavuga ko iyo nama y'igihugu ishobora kuzoba igizwe n'abasivile 15 n'abantu 15 barimwo abasivile 8 hamwe n'abasirikare b'amapete ya generale indwi. Abategetsi muri Mozambique basavye abanyagihugu babo kuja mu bice bikirurutse nko ku misozi kugira ntibahure n'imyuzure y'amazi hamwe n'amasi asitagurika bikabyitezwe inyuma y'igihuhusi kivanze n'umuyaga mwinshi cyataziriwe Kenneth. Umushikiranganji wa mbere wa Mozambique Carlos do Rosario yavuze ko ibitigiri by'abafuye bishika ku bantu 5. Ikigo cya Mozambique kijejwe guhangana n'ibiza naco cyashikirije ko ico gihuhusi Kenneth cyasambuye amazu arenga 3,000 n'abantu barenga 18,000 barateshwa ingo zawo. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yasabye amakungu gutanga imfashanyo zo gufasha abakozwe ko n'ico gihuhusi kivanze n'imvura. Kenneth kibaye igihuhusi cya kabiri giciye muri ako karere ko mu manuko bwa Afrika mu kiringo cindwi zitandatu inyuma y'igicataziriwe Idai. Umushikiranganji wa Iran ajejwe imigenderanire n'andi makungu Muhammad Javad Zarif yagiriza Leta Zunze za Amerika gushaka gushira igihugu cya Iran ku mavi no guhindura leta mu kurondera guhungabanya urudandazwa mpuzamakungu rw'ibitoro. Umushikiranganji Zarif mu kiganiro yahaye televiziyo Fox News yaha muri Leta Zunze za Amerika ejo ku munsi w'Imana yavuze ko akagwi kagizwe n'umushikiranganji wa mbere wa Israeli Netanyahu, umuhanuzi mu by'umutekano mu gihugu muri Amerika John Bolton hamwe n'abandi bategetsi harimo Arabia Saudite na Emirat Arabe Zunze Ubumwe bariko basunikira Perezida Donald Trump wa Amerika mu ntambara ngo adashaka kwiba. Umuhanuzi Bolton kuri yo televiziyo nyene Fox News yashikirije avuga ko intumbero ya Amerika atari uguhindura ubutegetsi muri Iran, ariko ko ari uko Iran yohindura inyifato na cyane cyane guhagarika programme y'urwanisho vya nuclear. Amerika ivuga ko igiye guhana Iran mu kuyibuza kuronka amamiliyaridi ashika 50 y'amadolari y'Abanyamerika ava mu bitoro buri mwaka kugira igondozwe ihagarike programa ya nuclear. Israeli nayo yararekuye abanyororo babiri b'abanyesiriya jo kumusiba imana kuco yise agatima keza kuburwa neza, n'inyuma yaho hatahukaniwe ibisigarira by'umusirikare wa Israeli yaramaze imyaka 35 yarabuzwe irengero. Israeli yashikirije ko kurekura abo banyesiriya atari kwishura Siriya kuba yararungitse ibisigarira bya Zakari Baumel mu ntango z'uku kwezi. Abo banyesiriya babiri bari bafashwe bagirizwa na Israeli rudandazwa rw'ibiyayuramutwe hamwe no kugerageza kwinjira mu gihugu mu buryo buteye kubiri n'amategeko. Umusirikare Baumel wa Israeli yaburiwe irengero mu ntambara hagati ya Israeli na Siriya mu 1982 igihe Israeli yatera Libani. Urusiya nibwo bwafashije mu gutahukana ibyo bisigarira vyiwe. Mukurangiza abantu 13 barakomeretse ejo ku munsi w'Imana igihe baraswa bari mu myerekano mu buseruko bwa Algeria basaba kuronswa amazi yo kunywa meza nkuko byashikirijwe n'abajejwe umutekano muri ico gihugu. Ibyo byabaye igihe umukozi w'ishirahamwe rihingura amazi arasiye abiyamamaza hafi ishirahamwe iryo shirahamwe nyene mu gisagara ca Hammamet. Iturukanzu ry'amakuru rya Algeria APS ryavuze ko abantu 13 batwaye mu bitaro by'i Hammamet imbere yuko igipolisi gisubiza ibintu mu buryo.
Urakoze Aloyse ku makuru heje kudushikirira. Tubibutse njuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika risanganira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Inkuru zo mu karere ka Afrika iriyaga binini. Abatuye n'abakorera mu nkengero z'ishamba rya Nyungwe mu turere twa Nyamasheke na Nyamagabe bavuga ko batangazwa n'inkuru zivuga ko ata mutekano uri aho batuye mu gihe ata kibazo cy'umutekano bobo bafise. Batangaje ayo majambo inyuma yaho ibihugu by'amahanga biri mu Bufaransa na Canada biburiye abanyagihugu bavyo kutagendera muri ico gice ku mpamvu z'umutekano muke. Inkuru ya Temistocle Mutijima umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika mu Rwanda.
Igihugu cy'Ubufaransa nicyo cyabimbura ibindi kuri ubu bigera kuri 5 bimaze gusohora amatangazo aburira abaturage babyo kwirinda gutembera mu bice bimwe by'u Rwanda birimo na Nyungwe n'ahayikikije. Ibyo byaje bikurikira imirwano bivugwa ko yashyamiranyije ingabo z'u Rwanda n'abarwanyi b'umutwe wa FLN ubona n'ubu yigamba ko abasirikare bawo aribo bagenzura ishyamba rya Nyungwe n'inkengero zaryo. Kuri uyu wa gatanu aho umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika yashoboye kugera haba muri Nyungwe no mu nkengero zayo nta mirwano yahumvikanaga. Gusa kuba umutekano ukajijwe mu buryo budasanzwe muri iki gice byo ni ibintu bigaragarira amaso ya buri wese ukoresha umuhanda Kigali Cyangugu unyuze mu ishyamba rya Nyungwe. Ibyo biragaragazwa n'umubare munini w'ingabo z'igihugu ku muhanda kuva winjira aha muri Nyungwe kurinda uhasohoka, aho nibura kuri buri metero 500 hasanga itsinda ry'abasirikare barimo n'abafite intwaro ziremereye nk'izo mu bwoko bwa mashini gani n'izindi. Hanze y'iri shyamba ho haba mu gasantere ka Gisakura ku ruhande rwa Nyamasheke cyangwa se ka Kitabi ku ruhande rwa Nyamagabe ku muhanda urujya n'uruza rw'abantu ruragaragara ku maso. Abandi bari mu mirimo ijyanye n'ubuhinzi mu mirimo iri hafi aho yiganjemo icyayi. Aba mbasanze mu mirima y'icyayi ikikije ishyamba rya Nyungwe ku gice cy'akarere ka Nyamagabe ni mu murenge wa Kitabi.
Umuhanda uragendwa, imodoka ziragenda, abana bariga, abakozi barakora, abasoroma icyayi baragisoroma, uruganda rurakora, hano umutekano hari ni wose. Ibindi bavuga ni ibihuha kugira ngo basebye igihugu cyacu. Abo bantu nabo turabona kuko igihugu cyacu gifite umutekano, ingabo zirahari, polisi irakora, n'abaturage turakora, turahinga, turasoroma icyayi, turajya mu kazi.
Abavuga ngo ino nta mutekano hari turawufite, turahaha tugagenda tugateka tukarya tukaryama nta kibazo.
Ku bakora imirimo ifite aho ihuriye n'ubukerarugendo muri iki gice nabo baravuga ko bakomeje kwakira ba mukerarugendo nk'ibisanzwe kandi abenshi bazanwa hano gusura ishyamba rya Nyungwe. duhuza kuri Irene akora mu kigo cya Kitabi Eco Center gikora ubucuruzi bwo kwakira gucumbikira no gutembereza ba mukerarugendo.
Mfashe nk'iminsi itatu iheruka umunsi wa mbere twari twararanye abanyamahanga bagera muri 12, umunsi ukurikiyeho turarana abanyamahanga bagera muri 13, nanone iriro nabwo twararanye abanyamahanga bagera muri 11. Ubwo urumva mu minsi itatu nibura twakira abanyamahanga bagera muri 35, kandi muri abo 35 baturuka mu bihugu byinshi bitandukanye, kandi baraza abakiriya twakiriye bose 90% nababa bari busure parike y'igihugu ya Nyungwe. Uwo mubare wose rero uza nta kibazo bigize bagira.
Icyakora babo bafite impungenge ko mu gihe ayo makuru yakomeza gukwirakwira ubucuruzi bwabo bwahahungabanira.
Bikomeje mu by'ukuri byagira ikibazo ku ruganda rw'ubukerarugendo muri rusange, kuko urumva nimba ambasade mu gihugu runaka niyo ibireberera abo baturage bacyo bahari. Nimbo rero bababwiye ati ntimujye hariya kubera ko bimeze gutya, bagomba kubizera. Nimbora twebwe twari duhari dutegereje kubakira kugira ngo tubatembereze cyangwa se dubahe n'indi serivisi yose bakeneye bakaba batakije, birumvikana ko kuri twebwe tuba duhombye mu buryo navuga ngo bufitwemo inyungu n'abandi bantu ku mpamvu zabo bwite.
Mu nama aheruka kugirana n'abakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto Ikamembe ndetse n'abakora imirimo itandukanye mu kiyaga cya Kivu, umuyobozi w'ingabo ku rwego rw'intara y'Iburengerazuba General Major Alex Kagame yashimiye abo bamotari uruhare bagize mu guta muri yombi bamwe mu bari binjiye mu ishyamba rya Nyungwe bakoresheje ayo mazi bashaka guhungabanya umutekano w'igihugu. None ubu umutekano ukaba waragarutse nta kibazo kigihari. Nyuma yaho ariko Bwana Paul Rusesabagina uyobora ishyaka rya MLC rishamikiyeho umutwe wa FLN yabwiye Ijwi rya Amerika ko ingabo z'uwo mutwe zikiri muri Nyungwe kandi zidateze kuhava. Icyakora umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda Olivier Nduhungirehe kuwa gatatu w'iki cyumweru yabwiye Ijwi rya Amerika ko ibyo ari impuha ndetse na propagande zigamije kubeshya abantu ko hari aho bigaruriye, ariko ibyo bizarangirira mu butabera kuko yashyiriweho impapuro zo kumuta muri yombi ngo aryozwe iby'uwo mutwe w'inyeshyamba yashinze. Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Umurwi mushasha wigenga ujejwe abatekazi na muntu mu Burundi ugiye kubandanirizaho indongozi zahahora zagejeje mu guhanira agateka kazi na muntu. Umukuru mushasha uyo murwi yabishikirije ku wa gatanu aho yabisikanya mu mabanga n'uwahora arongoye uyo murwi. N'inkuru ya Vedaste Ngabo umenyesha abakuru w'Ijwi rya Amerika ibuvira mu ntara y'amajepfo ya Congo.
Umukuru mushasha w'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu mu Burundi amaze kubisikanya mu mabanga n'uwahoragarongoye uwo mugwi. Yabwiye abamenyeshamakuru yuko abakomiseri bagiye gukorana bazanye ubwitange. 60 ni muraba arongoye umugwi wa SNDH.
Ego inguvu tuzanye ni ukwitanga, haje abantu bashasha kandi nabo nyene bazanye ivyumviro bishasha. Umwe wese arafise ishatse hoterera, ni ukuvuga twese dushize hamwe inguvu ziriho, kuko muri twese turabarundi, turazi ibyagiye biragora Burundi muri kahise, turazi ingorane umugwi wagiye urahura nazo. Nicyo gituma tuvuga tuti tuzoraba ingene tutaguma tugwa mu ngorane zimwe zimwe dushoboye gufasha kugira ngo dushobore gutera umuti ibintu bijyanye no guhungabanya agateka kazi na muntu. Ikindi nacyo nagira nongere ko ni uko umugwi kuvuga ngo uzanye inguvu zinizi tubibonera kubikogwa. Nimurindire mutwihanganire tubanze tugende ku kivi, hanyuma mwebwe nyine muzo tubaze mubonye haciye iminsi y'iyi n'iyi ati buryo icyo muri ko murahindura n'iki, nibaza ko mutazokitubaza ahubwo muzo kibonera ku kivi.
Ekana Jean Baptiste baribonekeza warumaze imyaka imwe arongoye uwo mugwi yagize icyo ashikiriza harimo ko yarongoye uwo mugwi mu bihe bitoroshye byo mu mwaka w'2015 uwahoze arongoye uwo mugwi wigenga ujejwe agateka kazi na muntu avuga ibyamuranze
ibibazo bya takasi na muntu byama bifise isano n'ingene byifashe ku rugaga rwa politiki muri ico gihe sende hashi irahamagarigwa ku cyano kwita kuje hagati nibaza ko kiri mu cyano shira imbere gikomeye gusumbya ibindi ikindi no crossing the hash imaze imyaka 8 itanguye hariho impande zimwe zimwe usanga iciyubaka ahikirondera ubwenge cyangwa ubuhinga cyangwa uri gukora akazi nivyo bikuru bikuru no vuga nibaza yuko nashobye kubona muri myaka 4 maze muri aya mabanga kandi nifuza yuko rero sendashi bandanye yubakirako kugira ngo ikomeze kurangura amabanga yayo izezwa n'amategeko
umushinga ntahe ni muraba agiye kurongora CNDH mu gihe uwo mugwi w'u Burundi wakuye mu mugwi A ushigwa mu mugwi B na wa mugwi wawo ni ujejwa gateka kazi na muntu uwo mugwi wo mu Burundi wagirijwe ko agateka kazi na muntu kariko karahonyangwa indongozi z'uwo mugwi z'ibirorera ni muraba akavuga ko ibyo gukura Burundi mu mugwi B bugasubira mu mugwi A atari byo bimuraje ishinga
ntituje gukora kugira ngo tuve mu mugwi B tuje mu mugwi A tuje gukora kugira twubahirize ineza y'abene gihugu agateka kazi na mwene gihugu wese tubone yuko kariko karatera kaje imbere kuko umunsi abene gihugu bazoba bumva ko batunganirijwe twe tuzokumva kutunezerewe kandi nabo bagira ivyimigwi bati umugwi A umugwi B bazoraba ibikorwa biriko birakogwa baheze bonyene bafatira ingingo
umugwi igihugu wigenga ujejwa gateka kazi na muntu mu Burundi amazi imyaka 8 ushinzwe Jean Baptiste baribonekeza wahora garongoye uwo mugwi akavuga yuko ibyo asigiye uwamusubiriye harimo amadosiye yabasabye yuko uwo mugwi wabafasha Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika uvira mu ntara kivu y'amajyepfo
banywanyi bijwe rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu kampi ya Mutenderi iri mu gihugu cya Tanzania ziridogera ibibazo by'umutekano bitaratorerwa umuti ni mu gihe ibisasu bya grenade byama byatewe hagati muri iyo kampi. Umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania James Jovina yaraganiriye na bamwe mu mpunzi zo muri iyo kampi.
Kindi kandaraba ikibazo cy'umutekano hano mu ntambi simbona ko bimeze neza kuko ikintu cya mbere kidutera ubwoba turiko turaraba nk'abarongozi baturongoye tubona bamwe batwagwa abandi tukumva ngo bomotse tuzazi impamvu kanaka kandi iterabwoba ha mu ntambi yarenze abantu ngaho turi n'ubwoba cyane burenze hanini rero nk'ubu dufatiye nk'ibyo bintu byarayo bibaye natwe byaciye bidutera ubwoba nk'abamwe bamwe izo ngorane zamushikiye bamwe bamwe ziramaze kudushikira duteye ubwoba dusubira bivanye n'ukuntu twahunze turonderwa bamwe bamwe
imaze igihe kirekire twirarira ariko iyo turiko turaraba hari abantu benshi usanga bagenda ijoro ivyo tukabivuga ugasanga batubwiye ngo twirarihe tutware ubuhire n'ibiki abantu bararengana bakagenda hanyuma ivyo bikasha bitwereka yuko atamutekana
cyo kuvuganje sinshobora kumera yuko umutekano kwiyo twarigeze kumva ibintu biriko biriyadukiza kandi n'ibintu vyibonekeza ubu twarondera abenshi twakunze kuba twumva yuko ntutse kamanda yagiye kanatsinda biranabonekana ariko kera kano kanya na zino saa nituzo ya giye nituzi chatu mnyafamu mhambi
ikindi giteye makenga na mashusho amu amu ya baano tuzi tuzi ko bahungutse kandi bagatwagwa na UNHCR bagiye mu Burundi ariko gushika no saha harabagaruka kwa tubabona kituzi kiba kibazanye n'ico kibaza bituma no umuntu agenda mu Burundi azi ko ahungutse mbega nimba ari kugenda gutembera nti gutembera kagaruka yahungutse ariko azibona yagarusa ariko arakora ibyashara byo cyangwa ariko arazunguruka ayo bantu ni benshi tuguma tubona hano mu ikamera bikadutera makenga
hari umuntu koko yahunze n'uwundi yaje ariko akurikiye uwundi abonye ati naka kwahunze ko mubanya ahunze reka nanje ndamukurikire rero nk'umuntu bazi neza ko yahunze barakwiye kumwumviriza ikibazo ciwe bakagira icyo bamufashije kweri je ndiko ndaraba nk'ibintu biteye amakenga hano mu nkambi kurya umuntu amenye ukuntu yahunze naha mu nkambi umuntu wese afise ingorane yiwe rero mvuze ngo menye ingorane iraha mu nkambi no bandiko ndabesha ariko iyo baze barumviriza buri muntu wese bakabona uburemere bw'umuntu umwe afise kuko hatwese hadufise ingorane zitandukanye
n'ikindi gituma yuko umutekano udakwiye nitwe ntivyumvikane gituma twebwe turi impunzi twarahunze hama tugaruke kurarironda icyo navyo biraboneka biragaragaza neza ko umutekano udakwiye
vraiment twe turabona ko menga turabangamiwe nta mutekano dufise iyo ni siyara nayo nyene leta Tanzania irabona ko umutekano udakwiye ugiye kuraba nko mu ikambi yacu hari igituwo kimwe no kuvita irindiro kimwe cy'igipolisi no kuri cyo kirindiro ntigikwiye kosa abaye uko ubonyongereza abajijwe umutekano umutekano navuga ngo tutura turarira ta nkodo dufise kandi abarengana afise ibikoresho bishira umuriro
nta mutekano dufise kubera turari rondo kandi muri iryo rondo hariho abantu tubona barengana mu iryo rondo tuzi abaribo none rero mvuga rero iyo tuba turi hanze umwanya n'umwanya nuko mu kwicwa twosobora no kwicwa tutazi abantu batwise abari rero nta mutekano uriho kuko n'abagiye gusenya hari igihe babirukako n'abantu benshi bogize iminsi bomoka amakambi abafise iyo baza twebwe rero tutagira iyo tuza ahubwo turagowe umusizo bikika
tugasaba rero amashirahamwe yumvirize buri muntu nacecane navye ahantu turinka twebwe ni hafi abagenda mu za Kabuyenge aho mu Burundi abavuye ngaha saa sita ararashise hari urumva n'ahantu hafi sana tugasaba dusaba amashirahamwe kwere atwumvirize amenye buri muntu icyo yahunze hari abahunze icyo twita igikuku n'abandi bahunze ukuri ni ukuri turasabye amashirahamwe atwumvirize wabakoze tukaba dusabye amashirahamwe dushimise UNHCR abandi baraba ibyo bintu ntibabibone bikumengana ibintu bisanzwe bamenye ko abantu turiko turishwa kandi tuzira ubusa
nico gituma dusaba amashyirahamwe n'abaturongoye n'abadukurira bagira icyo badufashije nk'abantu babona ko koko dufise ingorane kuko abantu ngaha kenshi benshi twahunze ku ngorane zitandukanye
turasaba amashyirahamwe yatufashe ku mutekano ukwiye mu makambi yose kuko bajya nani bamaze kunguka tukababona mu makambi baragaruka icyo rero tuko tudifuza uko bene bariko baragunguka kubera iki kandi bakasubira ino mu makambi kubera iki icyo rero niko tubabona kwere mutekano wapi niwe bene barazana ingorane kuko umuntu yamaze kunguka akasubira mu makambi uyo muntu najambo jiza azoba afise ku mutima
hakuru jenge cyo nosaba ku mashyirahamwe afashe impunzi nuko batukarukira kugira ngo natwe tugerageze kongera guhudumirwa dusubizwe ku murongo agateka kacu kagaruke kuko bibonaga uko twahunze nta gateka dufise twebwe tumaze kumva abarongozi bacu hagenda umwumwe ivyo biragaragaza neza yuko atamutekano dufise baravyumvise yuko hari wapfuye kandi akerewe asanzwe mu nzu biboneka ko umutekano muke yari yabuze none natwe ku ruhande rw'iwacu ivyo vyabashikiye natwe birategetswa kudushikira leta yari hirya yesu
gusaba leta ya Tanzania na UN yatwakiriye ko yodufasa ikaturaba ahandi hantu yodusira kuko tubona iyo twavuye niyaho twagiye umenga nta mutekano dufise
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mugiye mirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo mwakurikira ibigano byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25 metero 31 na metero 41 radio ijwi rya Amerika radio ya
tubibutse tumwese ko mukomura bandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda unamwe wa mwanya wo kubashikiriza makuru ya sport n'inkino yabaye mu mpera zindwi mu Rwanda amakuru twateguriye kandi dushikirizwa na Jean-Claude Munyandinda umunyesha makuru ijwi rya Amerika i Kigali
Mu mpira maguru umpera z'icyumweru gishize shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda yarakomeje imikino yari igeze ku munsi wayo 24 wagatanu habaye imikino ibiri. Ikipe ya Kirehe FC yatsinze Gicumbi FC igitego kimwe ku busa ku kibuga cy'akarere ka Kirehe. Kuri stade ya Kigali Nyamirambo, ikipe ya AS Kigali yatsinze Kiyovu Sport igitego kimwe ku busa. Ejo ndi kwa gatandatu habaye imikino itatu. Kuri stade Muganda i Rubavu, Marine FC yatsinze Musanze FC igitego kimwe ku busa. APR FC yatsinze Bugesera FC ibitego bitatu ku busa. Kuri stade ya Kigali Nyamirambo, ikipe ya Espoir FC inganya na Sunrise igitego kimwe kuri kimwe kuri stade Kamarampaka i Rusizi. Imikino itatu isigaye yabaye ejo ku cyumweru. Kuri stade Muganda i Rubavu, Etincelles FC yatsinze Amagaju FC igitego kimwe ku busa. Ikipe ya Rayon Sports yatsinze AS Muhanga ibitego bitatu kuri kimwe kuri stade Muhanga. Muundi mukino, Police FC yatsinze Mukura Victory Sports ibitego bibiri kuri kimwe kuri stade Huye Butare. Kugeza ubu, nyuma y'umunsi wa 24 w'imikino, ku rutonde rw'agateganyo rwa championnat, ikipe ya mbere ni APR FC n'amanota 57, ya kabiri ikaba Rayon Sports n'amanota 58. Ku mwanya wa gatatu turahasanga Mukura Victory Sports ifite amanota 48, Police FC ni ya kane n'amanota 40. Ku mwanya wa gatanu hari Kiyovu Sports ifite amanota 38, AS Kigali izari ya gatandatu n'amanota 33, Marine FC n'amanota 32 izari ya karindwi. Ku mwanya wa munani hakaba Espoir FC nayo ifite amanota 32. Sunrise ni ya cyenda n'amanota 31, ikipe ya cumi ni AS Muhanga n'amanota 29. Ku mwanya wa 11 hari Etincelles FC n'amanota 27, Musanze FC ni ya 12 n'amanota 26, ikipe ya Bugesera ni ya 13 ikagira amanota 25, ya 14 ni Gicumbi FC n'amanota 23. Ku mwanya wa 15 hari Kirehe FC n'amanota 20, ya 16 ari nayo ya nyuma ni Amagaju FC n'amanota 15 n'umwe w'ibitego 23. Tunyarukiye mu mukino w'intoki ukinirwa ku Musenyi Beach Volley. Ejo ndi kwa gatandatu Abuja muri Nigeria harangiye irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afrika. Abakinnyi bari bahagarariye u Rwanda bahaserutse neza. Mu bagabo, ikipe y'igihugu igizwe na Olivier Ntagengwa afatanyije na Akumuntu Kavalo begukanye umwanya wa kabiri nyuma yo gutsindwa n'ikipe y'igihugu ya Maroc amaseta abiri ku busa ku mukino wa nyuma. Ku ruhande rw'amakipe y'abagore, Charlotte Nzayisenga na Benita Mukandayisenga batahukanye umwanya wa gatatu bamaze gutsinda Nigeria amaseta abiri ku busa. Ikipe ya Misiri niyo yegukanye igikombe itsinze ibirwa bya Maurice amaseta abiri ku busa. Iyi myanya myiza amakipe abiri y'igihugu y'u Rwanda yabonye irayaha uburenganzira bwo kuzajya mu irushanwa ry'igikombe cy'isi mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Irushanwa rizabera ahitwa Am Rotterdam mu mujyi wa Hamburg mu Budage. Yari Claude Munyandinda, Kigali.
Inshuti mwese mukundi radio hejwe y'Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneye ukanda kanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu ngabwe z'uma hamwe na Fatuma Karara yadufashe kugiranya ibiganiro twateguriye kuri micro mwari kumwe na Frederic Nkurikije amakuru nayo mwashikirijwe na Aloise Bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Cristiano, Mr. Ronaldo, oh my.
fall on you, cause I'm in love with you. Money fall on you, banana fall on you, paparazzi follow you, cause I'm in love with you.
If I offend you,
if I offend you, because sorry, your baby, take a toe. Sorry, your baby, take a toe.
I'm in love with you.
I'm in love with you, baby. Nothing of it to change a move. Nothing of it to change a move.
If I talk, then go say, I did talk. Tell me why then they use Panadol for our headache.